Iri ni Ijwi rya Amerika. Ubu ni wa mwanya kw'Ijwi rya Amerika w'ikiganiro tubashikiza iminsi yose muri Sanga. Mugitega amatwi iminsi yose isaha 10 zo kumuhinga mu masaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Fideni Yongabo. Ugutandukana kw'abantu kubijanye n'ubwoko, ibara ry'urukoba, idini n'igitsina n'ibintu bishobora kuvamwo ibibazo bikomeye mu bice bitandukanye byo ku isi. Ibibazo bitagira imbibe kandi bitiharijwe no mu gwikanaka cyangwa ubwoko kanaka. Ibibazo byavuyemo urwango, amatati, intambara n'ubwicanyi no kwinubana hagati y'abantu mu bice bitandukanye byo ku isi. Yamara haraho ibyo byahaye abantu inguvu n'iterambere kurushiriza. Nikiye cokogwa kugira ibyo bibe. Nibyo tugiye kuganira mu kiganiro muri Sanga. Kaze mwese mu kiganiro cacu. Umutumire wacu Madame Seconde Nimenya yavukiye yongera akurira mu Burundi, muri iki gihe akaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisagara ca Seattle muri Leta ya Washington. Seconde yandika ibitabo, atanga ibiganiro bitanga icyizere, akongera agafasha abandi gukura ivyigwa mu bibazo baba baciyemwo. Tutarambiranye ku telefone rero turi kumwe na Seconde Nimenya. Uriwe neza? Ahubwo ni mwaramutse, iwanyu haracyari kare.
Yego mwaramutse.
Mushobora kwidondora kurushiza kuba ariko baratwumviriza?
Yego murakoze, hanyuma murakoze kumpa iki kiganiro. Nkuko wabivuze, nkaba nitwa Seconde Nimenya, nkaba navukiye nakuriye mu Burundi, hanyuma naraje muri Amerika y'ubuseruko araheze imyaka itari mike mbino, hanyuma nkaba rero mu kazi nkora nandika ibitabo, nkagerageza gusangira ibyiyumviro n'abandi, hanyuma ngira ngo nibyo rero tuja kuganira bimwe bimwe muri ibyo byiyumviro nsangira n'abandi.
Watubwira ivyo washimikiye ko muri ivyo bitabo wanditse?
Igitabo cya mbere nanditse nkoreye ku buzima bw'iwanje, ngene nakuze, iyo nabaye, ibyo naciyemwo kuva mu bwana bwanje, hanyuma gushika nkure nubake, hanyuma nibaruke. Ibyo byose rero nagiye ndasangira ibyiyumviro, ibyiza naciyemwo, ibibi naciyemwo, byose icyo byamfashije kwiga ubuzima bwanjye, hanyuma nico mbona yuko nico nabona ko bishobora gufasha abandi, naho baba bataciye mu byo naciyemwo, mugabo baciye nko mu zindi ngorane, mugabo nkabereka yuko rimwe rimwe ingorane arizo zidukuza, biva ingene tuzibona n'ingene tuzifashe n'ingene twishura kuri ibyo bibazo tuba duciyemo. Hanyuma nibyo rero nagerageje gushyira mu gitabo cya mbere nshyiye ku buzima bw'iwanjye, ariko n'ukuri nkugurura ku buzima bw'abandi mbere ngashyiramo n'ibibazo bifasha ingene abandi nabo bokorera ku buzima bwabo.
Ntaguciriyemo, reka ndababwire abatwumviriza ko icyo gitabo wacanditse mu Cyongereza, kikaba cyitwa Evolving Through Adversity, How to Overcome Obstacles, Discover Your Passion and Honor Your True Self. No kuvuga muri make novuga gutera imbere umuntu aciye mu ngorane. Kikaba cyasohotse mu mwaka w'2013. Mubandanye ku bindi bitabo mwanditse?
Ego, hanyuma mu mwaka uheze naho narasohoye ikindi gitabo kijanye n'ico nyene, mugabo ni nk'ama exercice ndiko ndakirondera mu Kirundi kandagitora, mugabo ni igitabo kiza gufashira icyo cya mbere, mugabo cyerekana ingene abantu nabo bokorera kuri ku buzima bwabo. Icyo nacyo nagisohoye mu mwaka uheze, hanyuma naranditse n'ikindi ni igitabo mbega novuga ni Histoire Fictive, hanyuma ariko nayo nyene icyo gitabo cyerekana ubuzima bw'umuntu ibyacamwo n'ingene bimufasha gukura, iyo agerageje kwiga wenyine akavuga ati jewe ndiyizi, akiyiga imbere yuko yiga abandi. Iyo wiyizi rero bigutuma nawe wifasha, hanyuma ugashobora gufasha abandi nabo mu bibazo byabo. ni ibyo nandika kugerageza gufashanya.
Hanyuma tuje ku novuga igibazo twashaka nyamukuru kuvuga ko uno munsi kuvyerekeye guhuza abantu bafise ivyo batandukaniye ko kubijanye n'imico ibaragirukoba idini igitsina canke ubwoko murabishimikira ko cyane nikiye chatumye ikibazo nk'ico mubona ko ari ikibazo mushimikira ko
byavuye cyane cyane mu buzima nabayemwo byaba ingorane zashitse mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuva mu myaka ya 70 hanyuma iby'igihugu cyagiye kiracamwo bifatiye cyane cyane kuvangurana hanyuma kukwinubana ku bwoko maze kuza muri Amerika y'uburaruko nkabona naho nyene yuko hari ingorane ntizisa n'izo mu Burundi mugabo naho nyine ukabona yuko ari nk'ibi by'amadini ari nk'ibi by'ubwoko abirabure abazungu naho nyine ubona yuko muri ntuze mu mibano hari ingorane ntambuga rero nti mbe ni kubera iki abantu twibaza ngo dutandukanye ngo ni bibi ni kubera iki tutofatira kuri uko gutandukana ahubwo tukabikoresha kugira ngo tuduzanye tufashanye dukundane kuko ubiraze n'ukuri ntacyo dukwiye gupfa turi bamwe kuko twese turi abantu imbere ya byose turi abantu w'umwirabura umuzungu w'umuhutu w'umututsi w'umutwa turi abantu hanyuma ibindi byose nibaza ko ari twebwe abantu rero twagiye turazana izo ngorane kwari twe twazizanye none ni kubera iki tudashobora no kuzitorera umuti kandi ari twe twazizanye nibaza ko umuntu atanguye ikintu aba agifitiye n'inyishu ingorane witanguye urabye ku rundi ruhande hariho inyishu yawe ariko biva kuri twebwe kuri umwe umwe wese
umuntu aravye ibyo bibazo
biva kuri twebwe.
Alo, muratwumva?
Yego, ndabumva.
Nibibazo byavuye mu rwango amatati intambara n'ubwicanyi no kwirunubana hagati y'abantu mu bice bitandukanye byo kwisi ni kibazo chatanguye kera kandi n'ubu kikibandanya umuntu aravye mu bihugu bitandukanye nk'ubu ibiriko biraba duvuye turetse na Afrika nibibazo byibonekeza cyane bifatira kuri izo mvo twariko turavuga nangaha mu bihugu bimaze gutera imbere byo mu burengero bw'isi umuntu yitegereje nangaha muri Amerika ubu arabona ko ivyo bibazo abanyepolitike babifatiye ko babigira umugambi mukuru mu kwiyamamaza kugira batogwe mu gufatira ku gutandukanya abantu akubashira hamwe mubibona gute ntimubona ko ari ikibazo gikomeye naho mwibaza ko ivyo byategereza kuba gutanga ingufu n'iterambere ry'abantu
ego byateza gutanga ingufu kuko abanyepolitiki urumva bafite umugambi wabo w'ugutogwa ingene batogwa rero umwe umwe wese arafise ibyo akoresha mugabo twebwe nitwe tubatora twebwe tubatora rero tudashima ingene bariko baritoza nitwe duteza kwiyumvira nitwe duteza gushikiriza yuko abo dutora ari abantu bateza kuduhuza atari abadutandukanya urumva rero twebwe tubatora nitwe bisubira bikagaruka ko iyo dutoye abadasa n'ibiziyumviro twifuza ko bazana batadusubiza hamwe abatuma tuguma twidiviza ahubwo tugarukana hamwe baguma badutandukanya urumva biva kuri twebwe tubatora rero nivyo abanyepolitike barafise uruhara ariko ntibitora nitwe tubatora ego rero twokwiyumvira umwe umwe wese ahari akamenya ko afise uruhara rwiwe kandi mu gutora tugatora aho tuba dutanguriraho tuba ari mu makomine mvugiye ko mu Burundi ngira mu mazone ino urabona ama ntuzenya ama election lokale aho tuba kuko nihubazi kurusha mbere abo aho aho shikaho gutora mu president w'igihugu urumva batora abo tuzi yuko bazotuvugira neza kandi bazotugwanira
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC reka du tuje ariko baratumviriza ku murongo wa telefone turi kumwe na Nkurunziza Nkurunziza wo tubwira irindi zina ukatubwira naho uhamagaye uri
Murakoze John twa Nkurunziza Francine kandi mahera mu kandi ya mahera
aho ni he
muri Zambia
murafise ikibazo canke icyumviro
ego murakoze na ndoye nariko ndakurikirana uwo mufasoni kuri icyo terama yaduhaye ni kuri jewe nk'umurundi naje navukiye mu Burundi kandi ndahakurira ibijyanye rero n'icyo cyumviro cyanje haba amadini yaba amadini n'ubwoko ibyo n'ibintu ku bwanjye mbona bigiye hamwe ahubwo hovamwo ikintu cyubaka ikintu cy'iterambere igihugu kiretse ko kumure aba hoba ari ibyiyumviro by'abanyagihugu cyangwa uburongozi bitameze neza bidafite ibyiyumviro byiza byo gutera bica imbere nayo ahandi hoho ku bwanjye ku by'ukuri ibijyanye n'ibyo by'ubwoko cyangwa amadini reka n'ibindi ubwanje nora iterambere ahubwo ry'igihugu
murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muri kumwumviriza ikiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika tubise kandi ku murongo Dieudonné Dieudonné wo tubwira irindi zina ukatubwira naho uri muhamagaye muri he uhamagaye uri hehe
bigitega mu Burundi
ufise akabazo canke icyumviro uterera
Nagomba mbaze akabazo.
Baza?
Nagomba mbaze janye ni zenye n'ubwoko. None aho hariho nk'iyi na strategi bakoresha kugira ibintu by'ubwoko cyangwa ibintu by'ubwoko bigire iranduranwe n'imizi.
Reka bishure. Murakoze. Mumwishure Madame Sevon.
Ego murakoze mushinga ntaye niyo nkuru kuri icyo kibazo ego cyane hariho strategi nk'uko wabibajije strategi rero ntizova ku bandi nizova kuri umwe umwe wese izova kuri wewe izova kuri jewe izova ku mubanyi wawe mugabo icyo twamenya ni uko umuntu wese yovuga ati ndafise uruhara mu kuzana amahoro ndafise uruhara mu kumvikanisha abantu ubwo ruhara rero ugaheza ukarusangira n'abandi ukarusangira n'ababanyi nge nuba imico yawe imibere yawe igafasha wewe igafasha umuryango ikongera igafasha ababanyi bawe abanyagihugu n'abandi mbere hanze y'igihugu kuko ubu isi iruguruye ntawavuga ngo Burundi gusa cyangwa ngo u Rwanda gusa cyangwa iki mugabo twese imibane turimo aho umwe umwaba biratuma mbega biratuma bifasha n'abandi bo mu bindi bihugu bigaca kandi uvuga uti ni giki nanjye nokwiga kiva mu bindi bihugu mu bandi bantu byomfasha bigafasha igihugu cyanje urumva twese rero turafise uruhara hanyuma muri ibi by'ingorane zo kuvangura mbega twovanguranira kubera iki kuko turi bamwe mugabo no kuvuga yuko Imana yaturemye yerekanye yuko wewe ikuremye kuko igufitiye uruhara rwawe icyo igomba kuzokora ku isi umwe umwe wese afise impa ntuzenye
impano
umwe wese arafise uruhare Imana yamugereye yuko iguhaye impano izo mpano rero ukazikoresha mu mahoro ukazikoresha mu guteza imbere igihugu cyawe mu kwiteza imbere mu guteza umuryango imbere umuryango wawe urumva rero tukoraba izo mpano Imana yaduhaye umwe wese akazikoresha mu kugarukana ukumvikana no gukundana urukundo rukagaruka sinzi ko nishuye neza ikibazo mwabajije
ngira yabumvise neza ubundi dufise ku telefone ni Mugisha Mugisha watubwira irindi zina naho hamagaye uri
Hello
Hello uranyumva
Ne Leon Mugisha Leon
uhamagaye uri he
Ni hagati mu gihugu Mugisagara cha Bujumbura
Mugisagara cha Bujumbura urafise ikibazo canke ufise ikibazo yaba intererano utanga
Nafisi kibazo.
Mubaze.
Mufisa batumira babiri nda gihereza ku mfaso numwe murimo muri kumwe ndamuhaye mwiriwe.
Arabumva.
None nashaka kumubaza ingorane mu Burundi dufise haracyari ikibazo cyo kuvuga ngo banaka ubwoko ubu n'ubu canke buri. Kuko jewe naragiye gusaba ahantu akazi Muna umweza numva ari namuye ngo muraraba ntabari muri babanze. Igikorwa kinini bafise cyo guhimiriza cyo kujya yaba ku mutumba yaba hari hose kugira bigisha abantu ibyo bintu bibavemo. Kuko nkanje narakuze ntazi mama na papa. Narabuze uwo nsigura ubwoko bwemerewe kuba mu gihugu cyangwa bwemerewe kuronka akazi. Narabuze uwo mpa isiguro yazo kuko jewe sinzi ubwoko mvamo kuko mama na papa ntiyambwiye ati mwana mva mu bwoko cyanke ndi mu meze kunuko nuko mu majya mu make rero baracyafite igikorwa nibakomeze bakomeze kabisa haba bo mu madini cyanke hariho hose
murakoze murakoze madame seconde mubivuga kwiki
ego murakoze kuri ico kibazo mubajije kandi nicyumve mushikirije birajanye rero niyumvira yuko hajya twese tukivuka ukuru ari umwana nta numwe yavuka canke ngo akure avuga ati jewe ndi ubwoko Ibyo byose byazanywe n'ingorane igihugu cyaciyemo ingwano hanyuma rero izo ngwano zikaba zakoresheje zitwaje ubwoko mugabo ubirabye ubwoko sibwo bwateza kuja imbere hajya umuntu ntakora ikibi cyangwa icyiza kubera afite ubwoko cyangwa ubwoko ibyo nibyo abantu bokwikuramo ukaraba iyo n'umuntu yitwara umuntu wenyene apana ubwoko kuko umuhuta koze ikibi ntiwovuga ngo abahutu bose bakora ikibi umututsi akoze ikibi ntiwovuga ngo abatutsi bose bakora ikibi n'uyo muntu yagikoze abantu boraba hanyuma ubwoko bakareka kubwitwaza namwe mwabye yuko mwakuze ababyeyi batabasiguriye ati muri ubwoko mugabo ubu mukuze mugiye mu kurondera akazi ugasanga ni ngorane sibyo urumva rero ahubwo novuga nti kumenya icuri kumenya ubwoko bwawe ni byiza kuko biguha histoire biguha amavukire yawe umuryango wawe yuva niho umenya niyuja ibyo si bibi mugabe kibi n'ugutwaza n'ukwitwaza ubwo bwoko ukavuga uti jewe ngirire n'aba bandi mugabo izo zagushikiye abo bakugirira nabi ntibaguha akazi bitwaje iby'ubwoko ntibavuga uti ni kubera ubu bwoko ahubwo uwo muntu yakoze yagukoreye ikibi kubera ububegito bwiwe apana ubwoko bwiwe jenicyo nobivuga ko
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muri ko mukurikirana ikiganiro muri sanga aho turi kumwe n'umutumire wacu Madame Seconde Nimenya mu vyo mukora muratanga ibiganiro bitanga icizere iyo muri ko muratanga ivyo biganiro cyane cyane muri ko mukuvuga nko kibazo nkiki mubona abantu bavyakira gute ko muratanga muratembera mu bice bitandukanye vyo ku isi mubona abantu bavyakira gute ko ni kibazo kitoroshe
abantu bavyakira neza biva ku bibazo mba ndiko ndavuga ku bantu bahari kuko ibindi wacu by'amoko harahonje ahandi bafise izindi ngorane ngira ngo nk'iz'amadini tuvuge ahandi nkaja mu by'ingorane za gutandukanya ibitsina ibintu nk'ibyo mugabo hose jewe ngomba ko mfasha abantu singenda ngomba ngo mvuge ngo mwebwe muri hejuru y'abandi canke mwebwe muri munsi y'abandi oya ngomba yuko abantu bamenyera yuko twese n'ukuri turi bamwe ntidutandukanye ikidutandukanya ni gito cyane ugiye kukigereranya n'ibyo dufise n'ibiduhuza urumva rero ibiduhuza ubwo buntu tukabugendera ko tukamenya ko twese turi abantu twese dushaka bimwe dushaka ko kumererwa neza imiryango yacu ikamererwa neza abana bacu bakamererwa neza ibihugu byacu bikamererwa neza urumva ibyo ntawo byanka mugabo ikigora ni uko kwinjira mu mitima y'abantu nyine ukavuga uti ikuremwo ibi byo kuvangura amoko ikuremwo ibyo kuvangura amadini kuko Imana ntiyaremye amadini Imana yaremye abantu Imana ntiyaremye ubwoko yaremye abantu ibyo byose byagiye kuzanwa n'abantu bo nyene nico gituma rero n'ubu batobikoresha ngo bankane kuko umuntu umwe akoze ikibi ntaca avuga ngo mvugiye ubwoko bwose umuntu akoze ikibi ntibace bavuga ngo n'abateroriste ngo baroprezantire idini urumva rero tukamenya yuko umuntu two muraba ku giti ciwe ku byo yakoze ari byo twomujija ngira niko nobivuze
mwamufatira ko iyo muri ko muratanga ibyo biganiro mu bice bitandukanye muba murimwo nta bantu babona kumenga mufise umwizero urengeje umuntu afashe akabona uko ibintu byifashe muri kigiye ko ivyo bibaza ahubwo gutandukana ariho nayo matata bivamwo umuntu abona mu bice bitandukanye byo kwisi
oya mfite umwizero urengeje kuko ubirabye ni ntuze ni novuga ni migwi mikeyi igendera ku bintu byo kuvangura abakundana babumvikana nibo benshi nico gituma rero si umwizero urengeye birashoboka ko dushobora kwankana turashobora no gukundana urumva ntaco bibuza mugabo ni ntuze y'umwe umwe ni ishaka ry'umuntu umwe umwe twese nta n'umwe ashobora kubigushyiramo utabishaka mugabo birashoboka nico nagomba gushika
murakoze radio ijwi rya amerika i washington dc kubacugura amaradiyo yanyu muri ko mukurikirana ikiganiro muri sanga ku ijwi rya amerika aho turi kumwe n'umutumire madame seconde nimenya dufise ku murongo wa telefone nsengiyumva uratwumva
mwiriwe neza
mwiriwe watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
ubunye tuvugana ndi Bujumbura mu Burundi nkaba nitwa Nsengiyumva Elias
mufise ikibazo canke icyumviro muterera
ndaterera nongera mbate
mu
misi heze nye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Nkurunziza yarigeze kuvuga yuko twarengera ibintu by'ubwoko tukitwa abarundi gusa conyene mpora niyumvira yuko iyo umuntu avuze ijambo ubuhunye urabona yuko riba rikwiye ku isi yose kubera ubuhinga bwa none wo mumbariza uraca umumbariza uwo mutumire noneho naje wareka aranyumviriza yuko hari icyo yabivuzeko kuko baciye batangura bamwe bamwe kugira icyo babivuzeko bamwe bavuga yuko ari ukwikunda cyane abandi bakavuga yuko abivuze hageze mbeko akandi kabazo hagira kabiri muke mumumbariza mbega yuko ubu unye abajyana bapfa ibicanke biriya bari mu moko yose ndetse no mwiyo leta nyene yanyene icyubahiro president nkuru nziza ikaba irimo amoko yose hari kibazo byoba biteye wewe abibona gute nashaka ampe umuco murakoze cyane ku mwanya mu mpaye ku ijwi rya Amerika
murakoze reka bishure madame nimenya
ego murakoze kuri icyo kibazo bizo bibazo bibiri mushikirije yuko twitwa barundi ego cyane turabarundi ivyo nivyo mugabo yuko umenya ntuze umenya icyo uwuri umuryango wawe nta kibi na kimwe kirimo ikibi ni mu gihe wo kwitwaza uwo muryango wawe kugira korera ikibi mugenzawe korera ikibi uwundi murundu korera ikibi uwundi muntu naye handi yuko umuntu amenya ati njewe ndi ubu bwoko navukiye aha abiwacu bavuye aha ibyo nta ngorane n'imwe birimo ahubwo ni byiza yuko abantu bimenya icyo bari kuko iyo uzi uwo uri niho umenya iyo uza ibyuko bavangura rero ku kibazo yashikirije cya kabiri bavangura mu mareta n'iki ni nk'uko nari nabishikirije ku kindi kibazo cy'umunywanyi yabajije abavangura si kubera ubwoko ubuntu bavangura baba bitwaje n'uburyarya niko nobyita urumva ni cya cyiyumviro cy'uko umuntu yitwaza ati hari ubukene mu Burundi hari ubukene bw'ibiti hari ubukene bw'amahera rero uhashitse ubwa mbere reka nyaragutse yihe ahabiwe hanyuma abandi nabo ntibaronke urumva ibyo byose rero si ibibazo bivuga ngo ni kubera ubwoko bucanke ubwoya ni kubera umuntu wenyine ku giti ciwe aba ari kwakora nabi urumva ibyo nibyo rero abantu bavuga bati tubigwanye umuntu aronka akazi kubera abishobora apana kubera ubwoko cyangwa intara cyangwa ibindi mugabo kubera ashoboye gukora ako kazi kandi agakore neza yunguruza igihugu hamwe uvuga uti iminsi namaze ku isi ngibi ibintu nakoze imana yampaye nguko ingene nazikoresheje kuko n'ukuri nicyo gituma turi ngaha ku isi nayo ahandi abantu bazoguma bajyana kuko bose baguma baraba ngo noja muri leta ngira niho noronka agahengwe ariko leta ntuze nibaza akazi kayo umuperezida cyangwa abatwara ibihugu akazi kabo kwaruku kuzana amahoro mu Burundi cyangwa mu gihugu icyo ari cyo cyose ni kuzana amahoro bakareka abantu bagakoresha impano zabo mu bintu byose bagakora ibintu byose kuko twese ntidufite impano zimwe kandi nicyo giteza imbere igihugu
ubundi aduteye akamo ni bimenyimana wiriwe utubwire irindi zina naho uhamagaye uri irindi zina ni nde kandi muhamagaye muri he
jewe irindi zina nitwa bimenyimana renova nk'abandi bizihuta
aho ni he
bujumbura mu Burundi
mufise ikibazo mubaza canke icyo muterera
ningi mere ano mubisanzwe ngo kuri icyo kibazo nabonye umadamu ariko arayaga ko ndamara mu kibazo kwanza
arabumva
ndamutse gurani mwiriwe namwe
ngo icyo gihugu ino mu Burundi yidufatiye kuri cyangwa se zarabiye turabona amareka naho abantu bagiye cyane bisanzwe irara abazungu nabo babanje kuza nk'aho mbona amerereye mu Burundi bakakwima abantu amaturi nyine bakadahinda tumeze mu rugo ku mwana aka nayo kera ino mu Burundi nta bintu by'amoko byari bihari ariko rero kumva ko abazungu bagiye barakoroniza Burundi nabo twagiye turabona abantu mu kigo cy'abantu rero umugerano yawo kiradukiraho amaze akurikiye amareka y'igihugu agenda arakurikirana nyine yose mu gihe nyine bya amoko ariko ukuko birubiriko birahinduka mbona nene abarundi ariko baramenye icyari cyo ubwo yuko bose batagiye igihugu bagomba kubirimo ndabivuga nta kibazo ariko urumva nera kamara abarundi bose yuko atamuri wowe turi mu ngano z'uburyo bwakorewe naka cyangwa imidini runaka mbere by'amadini n'ahantu bitatse n'ibyo bose nyine ndabona rero abarundi ubu muri gusinjana cyane bariko baratahura icyo bivuga icyo bataba kara abarundi gusa
Madame Sagone nimenya aravuze ngo nta moko yarahari muri kahise icyo cyumviro muragisangiye Hello
Ari amugabo ntibayitwaza ntibayitwaza
ariko hari amoko
Yego ukurumva umwe wese yavutse avuga ati mvutse muri ubu bwoko hari abami hari abahutu hari abatutsi hari abatwa ibyo byaramye mugabo ntibabyitwaza ntibabyitwaza nk'uko intwaro zaje mu nyuma zabyitwaje hanyuma yavuze ati abazungu nibo bazanye ubwo buryarya bwo kwankana mu moko nibyo muri histoire twarize yuko abazungu baje gukoloniza igihugu hanyuma ingene bashaka kugumaho ko baciye batangura kugabura bakazana intuze amadivize mu bantu kugira ngo biyorohereze gutwara igihugu ariko rero ubu kolonizasiyo yarahetse independansi iraza hanyuma abarundi bo nyine baritwara nibyo abarundi nabo babatwaye nabo baje ngira badafise ngira mu gifaransa bacite experience mugabo baje batazi gutwara igihugu bigira ku kazi niko novuga barakoze amakosa rero bakoze yazanye ibintu bibi cyane mu gihugu ivyo ntidushobora kuvuga ngo ntibyabaye kandi byarateye ingorane nyinshi urabona n'ubu zikibandanye abarundi ni uko twamenya yuko abazungu ntibagikoronije uburundi ubu abarundi bo nyine baritwara iyo histoire icyo yatwigishije ni uko utanguye kugabura abantu utanguye kwigisha amacakubiri byose birazana ingaruka mbi urumva rero nitwige reka kuguma tuvuga ngo abazungu bazanye ego barabizanye ariko tumenye yuko turinda kurekura bimwe tukiga ahibye ibyigisho ingorane zose ziducishamo mugabe ibyo byigwa rero tutabikoresheje muri ubu buzima bwa none ni nk'uko na twebwe twoba dusubiye muri kolonizasiyo tukikoloniza ubu nitwe twoba turiko turikoloniza kuko nta muzungu ariko arakoloniza rero abarundi bo nyene barashobora n'ukuri umwe wese ahari akavuga ati jewe ndafise ububasha bwo kuba umuntu ameze neza kandi ashobora gukorera igihugu nkafasha abandi umuntu ntiyame yiraba wenyine cyangwa avuga ngo nje ndabye umuryango wanjye gusa mugabo twese tukaraba kure ntiturabe ibitwegereye gusa tukaraba kure tukarangene dushobora gushikanya igihugu kure
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mubandanya gukurikirana ikiganiro muri sanga kuri Radio Ijwi ry'Amerika radio yanyu aho turi kumwe n'umutumire Madame Seconde Nimenya tukaba turi ko tuvuga ku kibazo cyo guhuza abantu bafise ibyo batandukaniye ko kubijanye n'imico ibara ry'urukoba ubwoko idini igitsina hamwe n'ibindi biba bibatandukanye nashaka tugaruke ku byerekeye mwuga wanyu murandika ibitabo muratanga ibiganiro bitanga icyizere mukongera mugafasha abandi gukura ivyigwa mu bibazo baba baciyemwo ivyo vyabajemwo gute
njemwo mpereye nanje ku byanshikiye gikura hanyuma nkaja mu gihugu nkuko mu kirundi babivuga ngaca mu ngorane zimwe zimwe mugabo kandi nkabona yuko ingorane biva ngene tuzifashe urumva ingorane zirashobora kugutuma ukura ugatuma ukomera umutwe mu byiyumviro hanyuma utadifashe neza naho nyene zirashobora kugutuma ucugirayo urumva rero nafashe nti izo ngorane ko naziciyemwo reka ndabe ingene zomfasha zigafasha n'abandi ahubwo nabo nyene guca mu bibazo barimwo kugira ngo babirengere ico nari nagombye kongera ku kibazo c'umunywanyi yari amaze kubaza ikibazo imbere y'uko tugira aka karuhuko nuko urumva muri ibi bintu twabayemwo mu Burundi byo kucanamwo by'amoko n'iki harageze ko dutangura kubabariranira savedi tukagiranira ikigongwe kubera bose barabuze bose baragize ingorane mugabo tudatanguye kuvuga tuti duheve bimwe muri passe tubisige muri passe tubisige muri kahise hanyuma dutangure ubuzima bushasha twumvikane turabe imbere ntidushobora kuja imbere tuguma turabe inyuma urumva rero nico nari nagombye kumushikiriza kandi nibyo nshikiriza no mu byandiko byanje yuko nibyo ko umuntu afata umwanya akiyumvira uwareti ndinde nshaka iki mu buzima ndenogishikira gute hanyuma rero akavuga ati ibyo nize mu buzima bwanjye nibihe byomfasha kubandanya imbere nibihe ataco bimfasha ndashobora kubihindura rero bihebe upardon kandi n'ukuri wiha amahoro urondera amahoro mu mutima wawe kuko udafite amahoro wewe mu mutima wawe ntushobora kuyaha abandi udafite urukundo mu mutima wawe ntushobora gukunda abandi nico rero namashikiriza byaba mu byo nandika canke mu byo nshikiriza mu makonferansi
mwize ibyerekeye kahise muri universite muri kaminuza y'u Burundi imbere yuko mwimukira muri Canada aho mwize muraronka urupapuro rw'umutsindo rwa maîtrise mu bijanye n'amafaranga bita finance mu rurimi rw'igifaransa mu nyuma yaho muronka urundi rupapuro rwa maîtrise mu byerekeye gutunganya neza amashyirahamwe agira imirimo y'ubudandaje ibyo bintu mwize ni ibintu bikomeye byari gutuma muronka amafaranga menshi nibiki niko kimwahisemwe kubiheba mugafata iyindi nzira
amafaranga menshi sindabizi mugabo ico byamfashije ibyo byose nize nuko byanyuguruye mu mutwe bikanyugurura rero nkavuga nti naho ntobikoresha mu kazi nkora byose hajya ntihabura icyo ukoresha mu byo wize mugabo akazi nagomba gukora nakoze ubuzi butari buke mugabo namye nshaka gukora ibintu byo kwandika nico champa n'ukuri umunezero mu kazi hanyuma rero ndabona nti ni gutangura nkandika ndatangura buke buke hanyuma mbona ndabandanije rero ndabona nti ibi byiyumviro nanditse birashobora no gufasha abandi niho naciye ntangura rero kwandika ibitabo byo gusangira n'abandi
kenshi umuntu aravye mu mico yacu mu Burundi abantu ntibashikisi kenshi bavuga ibintu biraba ubuzima bwabo ku giti cyabo washyira nko mu bitabo baba bandika canke babivuge nko mu biganiro bariko baratanga canke basangira ivyumviro n'abandi uwo muco mubona gute mwe kumwa hisemwe kuvuga ubuzima bwanyu bwose mukavuga uko bwagenze ibyo mwaciyemo
ego basha kandi urumva ngitangura na jewe ntibyanyoroheye kuko nari mfise nyene na jewe ico ciyumviro cuko nta murundi avuga ivyimuhira nta murundi avuga ubuzima bwiwe siyo ntuze siyo mico twakuriyemo mugabo ugeze ahantu ukavuga uti uko kutimenya kutivuga niko ngira ngo ahubwo gutuma umuntu aguma ahisha mu mutima n'ibimubabaje ugaca usanga rero ingenu byerekana muri ntuze mu mibano ingenu byerekana kubera ababihambye mu mutima niho hawe uca usanga n'inzanko nyinshi imbere cyane mu mibano kubera yuko iyo migenzo yuko atawuvuga kimubabaje atawuvuga ubuzima bwiwe mugabo kuvuga ubuzima bwawe si kuvuga ngo uja kuvuga ibintu byose bitakenewe no uvuga ibintu ubona yuko byofasha mugenzi wawe ubona ko byofasha umubanyi ubona ko byofasha umuntu mu muryango naho yoba ari umuntu uvuga uti uyu muntu no kuri yarankoreye ikibi ukiyumvira uti none nishize mu ntuze mu kibanza ciwe jewe nanje muri iyo ntuze muri iyo situasiyo nari gukora gute ukaraba uti ikintu ciza covamwo muri ibi ni ikihe reka rero ndacandike hari naho iyo muntu mbere azogisoma akavuga ati ego na jewe birafashije ni kwivura ngira ngo mu mutwe no mu mutima
ivyo radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga ku ijwi rya Amerika aho turi kumwe n'umutumire wacu Madame Segonde Nimenya dusubire ku mirongo ya telefone ndabona Ndagijimana aduteye akamo Ndagijimana wiriwe
neza murakomeye ku ijwi rya Amerika
turakomeye wotubwira irindi zina naho uhamagaye uri uhamagaye uri he
mugaye ni mu Rumonge
mu Burundi
yego
mu ofisi kibazo canke intererano
yego me intererano ntanga ndagiye cyane kubona uwo mutumire yarize kahise kuri kaminuza y'u Burundi nkuri ituma cyengerwa cyane kuko ndibaza hakaza kumaza mu nyuma ndiko ndasozera ama ndiko ndiko ndumva yuko icyo kirango ariko aravuga yuko ubutandukane bw'urukoba bw'amadini cyane ubw'ubwoko nyene nta kibanza gifite mu mutima kuko uri ko araba izo ntambara ziriko ziravuka mu za Yemen mu za Iraq mu za Congo mu za Nigeria mu za Mali bose abantu bumva ariko barapfa ngo ubundaka bwateranye ngo bupfa ngo ubwoko budasangiye ubwoko ukibaza ibyo bintu iyo byaje bituruka aho umuntu abona yuko badasangiye imico bakabona amubona nk'umwasi ngomba kubaza ibyo umuzi alo
mubandanye
yego bakumata kubona ibi bintu umuntu atabona ngo basangiye ubwoko badasangiye urukoba inuzeye ino mico wewe ndakumata yapfuye kugira ngo umuntu abone yuko ubundi ari umugesera devanoni hama nkashaka kumubaza mu Burundi urabona igihugu vrema atagitekanye urabona kuva mu kigo turasima akahise kuva wadigeme siyekre no kuva sizeme siyekre aho ubwo bitabwaho kuri ivuze digitale biraduga gusa bukira ta 2021 hari ibintu byasigaye akagombye birabira n'icyo kwangura habo abazungu bobo abaje kudushwaramo ikome nta kubidi hari mwari cyo muri Kongo yitwa Jano Tamusweye ya Seneda yuko yanditse ngo no demo no vere calamite yaje muri kabo yanditse yuko ukuri abazungu bati
munyarutse abishure
baraje mu bihugu bya Afrika barigisha abantu ukabone yuko bagiye kugira ne neza batata mwizi biro bya mo ari ubona hame yavuze ikintu abadirija basubiriye rezo tukubona yuko nokuri batwayemo nari nta kubideha uri ko araba mu yugo byose byo mu Afrika
mu nyarutse abishure
allo
mu nyarutse abishure ikibazo cyanyu cyo mu magufi
bashimangira ku bino byo kirango bagende batwara abanyagihugu mu Afrika nka kubaza kwize kahise ko mu Burundi niki ikintu bema n'ukayo ari mu America azo garda umutima kuri souvenir ku gihugu cyo cy'amavuko cy'u Burundi
murakoze reka bishure madame second
ndabaye sinatahuye neza ikibazo washora kunjira mu make
gifite wasubira ukamubwi ukabaza ikibazo
oya dite muri majambo make
ariko arabaza muravye muri kahise ariko aravuga ko kubera mwize kahise vyaciye bimushimisha uravye nk'u Burundi kuva ku ntwaro z'abami ivyo bibazo by'ubwoko bitakoreshwa ngo byo bavyavuye he kugira bibi kibazo gikomeye kibonekeza no
ego urumva yabivuze ahubwo mve apote yuko byatanguye kubera yuko abazungu bashitse muri Afrika babonye yuko hari inkomezi mu boyisa ba autochtone no kuvuga abanyafrika baba mu bihugu byabo bari bafite inkomezi hanyuma abazungu rero barondera ingene botandukanya abantu kugira bagire ingufu urumva neza turabizi urumva mugabe ingorane nibaza yuko nk'abantu bavutse mu myaka ya 1980 ibyo ntabyo bazi cyane hanyuma sindabizi ko byigishwa cyane muri histoire mu mashure ko abantu batamye bankana ni ukuvuga rero yuko abantu bigeze kumvikana n'ubu bishoboka abazungu ego barabizanye none cyo twabyizemo niki tukavuga tuti twarize yuko umuntu wari we wese si n'umuzungu gusa wari we wese akoresheje urwanko akoresheje gutandukanya biroroshe konona kurusha kubaka biroroshe urumva rero nitwebwe turinda ku mpaganga kugarda umutima wacu urumva tukagumana inkomezi uko tutemerera abantu ko baza kudutanya kuducishamwo kudushiramwo urwanko uwari we wese umuzungu gusa n'umurundi nkawe arashobora kuzana urwo rwanko urumva rero ubu iby'abazungu byaragiye hariho independence igihugu carikukiye mugabo abantu nabonye n'ifo ko bikukira bakamenya mu byiyumviro byabo yuko uwari we wese aje kugucanishamo uwo muntu ari umwansi ahubwo niwe mwansi kurusha ibyo ariko arakubwira ngo utanishe
mwabandi radi ijwi rya Amerika Washington DC ubundi aduteye akamo ni Clema wiriwe
mwiriwe cyane
watubwira irindi zina ukavuga n'igice uhamagaye urimwo
yego nigira neza
uhamagaye urihe
uhamagaye ndi mu Kirundo mu Burundi
ni kibazo ubaza cyane intererano
ego ni kibazo shaka kubaza
yeye mubaze
ese ubundi abo bari ko bavuga ngo nugusubiza hamwe ko hashize igihe kitari gito tubona ku mbuga ngurukana bumenyi agatotezo abantu bandika ngo mwaro sinzi ico bayihora sinzi ukungene byogenda nkuwize ibintu bijanye ibyo gusubiza hamwe byakahise ku Burundi arashobora kutubwira igituma baguma batoteza ibyo by'intara ko bifataniye hamwe n'ibintu by'ubwoko twumva
mwatubwira muri make ni kuko bavuga mwaro ni iki baba ariko baravuga ni ibihe bavuga kuri iyo
oya n'ukuri ikintu mu bisanzwe nk'ikintu kitaba kitagaragara neza cyose usanga bavuga ngo ni mwaro ntituzi neza na neza igituma bavuga mwaro habitse kahise ku Burundi arashaka kutubwira akatumenyesha na kera ko ariko vyari bimeze hanyuma tukamenya icatumye abantu batangwa kuvyumvira ko
hari ico mubivuga ko madame second
ico ngomba kuvuga nuko ko avuze byo kuhinga ngurukana umenye bavuga mwarumba nta wudi cyo biva koko na je nta byonzi kandi nta nivyo ndasoma mugabo ico nibaza ingorane umuteye nuko ibi bisa nuko kwankana nyene umuntu ahereye ku bwoko hariho nivyo kuma ku ntara nivyo rero by'intara n'indi ngorane abarundi dufise nico gituma byose umuntu avugira hamwe avuga ati abantu n'ukumenya yuko twese turabantu ntacho bivuze ngo uba ngaha no nta twese turi bamwe turabarundi turabantu ibyo ntara byose ni ibintu byazanywe na twebwe abantu nyene ni nzanko abantu biyumviriye n'abadakoresheje ubwoko bagakoresha intara kugira naho nyene babandanye bavangura urumva ibyo byose rero ni umuntu umwe ateza kumenya ati ibi sibyo ukamirira kure wumvise uzitwaza ego nicyo nagira nshikiriza
Radio Ijwi Amerika i Washington DC iki kibazo turiko turavuga c'abantu baba batandukanye umuntu afatiye ku bwoko amadini baragyurukoba intara imico ni kibazo kiboneka hose ku isi witegereje waratembye aho genda uratanga amajambo ubona aho bikaze cyane kuruta handi ari hehe witegereje intara zo ku isi
sinovuga ngo habira kaze cyane kurusha handi biva ku gihe ibihe abantu tuba turimwo nk'iwacu mu Burundi nibaza ko byatanguye muri imyaka ibiri heze mugabo kenshi hari aho ibyo bintu biboneka byahahora biba byahahora mugabo bikibonekeza bitewe n'ikintu gica gituma byose bijya hanze uravyumva ahandi naho mu bindi bice hari aho biva kuri aya ma election mu gace ubona uti ibi byahahora by'insinzi nzanko petetre nti ntawahora yubahuka kubivugira hejuru mugabo hajya ngo umenga mu kirundi baca umugani ngo nyamba ngo umwotsi inzu
ngo canke nta ngo ntamwo ngo uburi sato bidahizwe
ibintu nk'ibyo mugabo biba byahahora ngira byari mu mitima ibyo twavuze yuko kenshi mu mico yacu tudaseru icyo twiyumvira mugabo tutaba tumerewe neza bigaca bijya hanze rero iyo bigiye hanze kenshi ni byiza naho bivamwo bibi hako umuntu aguma ibyo icyo gihute mu mutima iyo kimenetse hajya ubukize haba hageze rero yuko abantu bajya hamwe akavuga ati ingorane ntitukiyisubiza inyuma iri ngaha yaserutse n'uwahora yinyegeza ntakibishoboye none dukora iki mugaca rero murondera inyishu y'icyo kibazo kugira mutere imbere naho ahandi ni ukuri abantu batagiye hamwe ibihugu byose bizoguma bisubira inyuma hanyuma usanga twakoreye ubusa abasogokuruza bacu bakoreye ubusa kandi ubu tufise ububasha bwinshi kurusha meme ibyo basogokuru n'abasogokuruza bari bafise
Radio Ijwi Amerika Washington DC ubundi dufise ku murongo wa telefone ni Louis uratwumva watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
je nitwa Ndarishije Louis nkaba mba mushitoke cha Rugombo
naho ni mu Burundi
ego ni mu Burundi
mufise ikibazo mubaza canke icyumviro muterera
je ni icyumviro no terera mu byo kuri nkuko uyu mupasoni w'umutumire yabivuze hari ibintu byose ni kubera abantu cyangwa ata kwihangana la tolerance nk'ubu nk'akarorero je mbana n'umupasoni je ndi umwisilamu ako wewe n'umukatolika ariko twese umwe wese arafite igitabo yemera n'icyo ubundi yemera mugabo iyo abantu babana bumvikana haba ukwihanganirana usara tangora ni kuko jenda zihari nk'abantu b'abagabo cyangwa abapasoni basaba babanye ari mugabo n'umugore ngo basangiye idini ngo bagasana bafite amatati mvuga nka twebwe nta matati ayo dufise icyo ni cya mbere hano icya kabiri nk'uko abandi bariko baravuga ku byerekeye ibyo kuvuga yuko mu Burundi ngo n'abazungu buba barazanye ibyo byo kuvuga ngo abahutu abatutsi cyangwa ibiki ibyo byaranyeho kuko ibyo byose abazungu niba baje nk'umugizi cy'amajyana umunani na kangahe ibyo by'ubuturi ubututsi byariho umugabo igikuru ni uko babana mu matandukaniro yabo mugabo akumvikana ikindi nohereza ko natwe nko mu ntara ya Cibitoke muri za 1997 twarigeze kugira amatati y'abantu bitwa ko hariho abanyecibitoke bo ngaho babasangwa n'abandi bitwa abanyecibitoke usa n'abasuse nka basekuru canke base bajye bava nka ruguru tugaca tubyita ngo nabakuyakuyo muri ivyo vyose vyavana n'uko usanga haba hariho igituma ico umuntu ashaka gushikako nico gituma rero je ndikuri ivyo byo mufaso navuga n'ivyo hamwe abantu bogira kwihangana bakagira gute ni kuvuga abantu bashaka gutera imbere kuko nka jewe ndi mututsi hariho je abahutu twumvikana gusumbya abatutsi bitwa ko dusangiye ubwoko ivyo ni ibintu biriho mu buzima nico nashaka guterera.
Murakoze cyane Masari Katera arangira ariko nashaka ndababaze ikibazo nk'uko mu byo muriko murakora ubu muri ivyo biganire mutanga bitanga icyizere ibitabo mwandika no kugerageza gufasha abandi kugira bakuri ivyigwa mu bibazo baba baciyemwo kuri iki kibazo twariko turavuga ni ikibazo gikomeye cyane abantu bibaza bati naho umuntu ashobora kwibaza ko ashobora kuba hariho umwizero canke hariho abadafatira kuri ivyo bibatandukanya hakiriho abantu bakiri benshi babifatira ko hakiriho n'abanye politike ko twariko turavuga ko ni nzira yoroshe kuri bo kugira abashike ku butegetsi n'ubuhe butumwa mwoba
nibaza ngo ubutumwa notanga nuko komenya yuko nta ingorane ntizubaka urugo ntizubaka igihugu ntizubaka isi urumva rero tumaze kubona ingwano zimaze kuba ku isi ingwano zimaze kuba ku Burundi mu bihugu bibanye tukabona rero aho zavuye sinumva ingene twoguma ariho tubandanya tuja nibaza ngo umwe wese arafise uruhara mu gutanga icyiyumviro mu gutanga impanuro kandi mu kwihanganira abandi mu gusaba ikigongwe yubona ko warenganije umuntu hanyuma ukamenya yuko hari ibyo ushobora guhindura hari ibyo ushobora guhindura ushobora guhindura rero bihindure abanyepolitiki nitwe tubatora bo bitora nico gituma rero uruhara ruguma rugaruka kuri twebwe n'ukuri turafite ububasha bwinshi mugabe nyine tubukoresha biva kuri twebwe.
Hari nk'ibice ubona canke birimwo abantu boba barashitse kuri icyo cyumviro uri kuravuga cyo kwihanganirana cyo kwemerana n'abantu babatandukanye bakabona ko bitanga inguvu aho gutera ibibazo abantu baraho ibyo bibazo bikibonekeza abafatirako muri make
ahantu henshi barabona yuko utagiye uraraba umutima wawe ushobora kugwa muri izo ntuze muri izo ndyane nicyo gituma rero abantu benshi ubu barahagurutse kugira ngo bahagurukire uko gushira hamwe uko guhuza abadasa guhuza abadafise imibere imwe mugabo bakabona yuko mwese ahubwo uko kudasa ari ubutunzi bw'igihugu kandi ari ubutunzi bw'isi tugashyira hamwe ibyiyumviro bidasa ntiduteza gusa kandi ntiduteza kugira ibyiyumviro bimwe ahubwo tudafite ibyiyumviro bimwe niho dutera imbere kuko umwe wese arafise
Intererano. Murakoze yari Madame Segonde Nimenya twariko tuganira ku kibazo cyo guhuza abantu bafise ibyo batandukaniye ko kubijanye n'imico ibara ry'urukoba idini igitsina canke ubwoko. Turabashimiye rero mbatumire mutumire wacu Madame Segonde Nimenya. Turashimiye kandi namwebwe mwaduteza amatwi n'abaduteye akamo kugira batange intererano n'ibibazo babajije muri iki kiganiro. Mugire ibihe byiza mubandanya mudukurikirana ku Ijwi rya Amerika.